radio Ijwi ry'Amerika. Iragishwe cya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkiriboneza nchuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Tangishaka ikaze mu makuru yo kuri no saha. Mu ntumbero yo kugabanya imishamirano ituma umutekano muke hagati y'impunzi n'ababanyi, zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania zatanguye kuronswa inkwi.
Mwuse na mbonye kisanga zoka nwere mbonye ruku nga hundo mwuse. Nwere daba hime mga unuko bambaya agati kamwe tatu wa marukwezi. Naya hande na ho na hime. Hanyimisika enabze nukuzi wafu maraturondela. Nimbabura nukana kile kilisi.
Abo ni bamwe mu mpunzi ziri mu nkambi ya Nyarugusu batanguye kuronswa inkwi n'ishirahamwe SEMDO. Andi naho ari muri Ghana, icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uno munsi wa kabiri yatangaje igihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika. Aya makuru n'ayandi yavugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze neza mugume ku maradiyo yanyu. Duhera makuru ku yavugwa hirya no hino ku isi, ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Amnesty International yatangaje ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byirengagiza ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mu buseruko bwo hagati y'isi. Ibindi kuri inkuru ni Thomas Kamirundi.
Amnesty International ya muri cyegeranyo cyayo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru irashima ibihugu bikomeye ko bifasha Ukraine mu ntambara uburusiya bwayigabyeho, ariko irabigaya ko bititaye no ku bihugu byo murasirazuba bwo hagati ndetse no mu majyaruguru ya Afrika bihonyora uburenganzira bwa muntu, ikavuga ko ari ukubitiza umurindi muri ayo mabi. Urugero, Amnesty International iragira iti ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byihutiye kugururira amarembo abahunga Ukraine, nyamara ni murebe ukuntu byitwara ku bantu bahunga Siria, Libani cyangwa Libya.
Kandi naho icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uno munsi wa kabiri yatangaje igihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika, igihe yashikiriza ijambo mu kibanza cyitwa Black Star Gate gihimbaza ukwikukira kwa Ghana inyuma yuko yikukiye intwaro ya gikoloni. Fidel Niyongabo arabandanya inkuru.
Kamala Harris yatangaje ko icyo gihe gishasha kizorangwa n'ivyumviro bishasha by'abanyafrika. Yatangaje ko bazoshira ingufu mu bwenge ubumenyi n'ivyumviro bishasha by'abanyafrika kugira habiterambere nyakuri kuri uyo mugabane. Harris yavuze ko leta ya President Joe Biden izoshira imbere imigambi izotuma Amerika ikorana n'abanyafrika bari kumwe. Abandi bihumbi n'ibihumbi bakoraniye mu kibanza cibutsa ukwikukira kwa Ghana citwa Independence Square. Benshi barindiriye icegera cha Perezida wa Amerika Kamala Harris mu kingo c'amasaha atari make aho bazungagiza amadarapo ya Amerika na Ghana. Bamwe mu bari bahari bari batumiwe mu rwego rw'umugambi werekeye imboneza z'abakiri bato muri Afrika, Young African Leaders Initiative, w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Vinishi mubyo Kamala Harris yashikirije yashimikiye ku vyimviro bishasha bifasha mu iterambere hamwe no kwishiriraho imirimo yo kwiteza imbere. Byari mu kigoro kiwe ko kwerekana ko Afrika ari kibanza abanyamerika baba abari mu gisata ca leta canke icabikorera ku giti cyabo bakwiye gushiramo imitahe. Ikintu Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yatangaje ko yizeye kubona inyuma y'imyaka itari mike Amerika yarihojeje Afrika. Igihe yabonana na Kamala Harris ku munsi wa mbere, Akufo-Addo yaratangaje ko abanyafrika bifuza ko ibintu bihinduka.
Mu gihugu cha Kenya, imyerekano yo kuyemiriza leta yarabandanyije ku mugwa mukuru i Nairobi kundwi igira kabiri. Idonido kuri inkuru Frederic Nkundikije.
Abantu ibihumbi n'ibihumbi barihereje amabarabara i Nairobi ejo ku munsi wa mbere naho leta ya Kenya yari yatangaje ko iyo myerekano iteye kubiri n'amateka. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Raila Odinga yari yifatanije n'abakoze iyo myerekano mu gice cy'umuraruko w'umurwa mukuru Nairobi, aho imodoka zimugendanira zakurikiwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bamushyigikiye. Yagiye arahagarara mu bibanza bitandukanye ashikiriza ijambo abanyagihugu asaba ko hoba ubutungane mu bijanye n'amatora hamwe n'igabanywa ry'ibiciro by'ibifungurwa. Abapolisi barakoresheje imiringoti y'amazi hamwe n'ivyuka bibabaza mu maso mu gushwiragiza abariko bakora iyo myerekano. Umukuru w'igipolisi Jafet Kome avuga ko iyo myerekano iteye kubiri n'amategeko. Yamara Odinga wewe avuga ko abanyakenya bafise uburenganzira bwo gutunganya imyerekano. Iyo myerekano yarabaye mu ndwi iheze kandi Raila Odinga yarasavye abanyagihugu bamushigikiye kwama bihereje amabarabara kabiri mu ndwi ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Muriko mubandanye kumviriza radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire muri Tanzania mu ntumbero yo kugabanya imishamirano ituma umutekano muke hagati y'impunzi n'ababanyi abageze mu za bukuru mu kambi ya Nyarugusu batanguye kuronswa inkwi. Izo mfashanyo ziriko zitangwa n'ishyirahamwe SEMDO rigenewe icyo gisata. James Joven yaduteguriye inkuru.
Hafi impunzi 2870 bitigira bitangwa n'igipolisi mu nkambi ya Nyarugusu zirasohoka kujya gushaka ubuzima inyuma y'inkambi buri munsi, kucyo bigatuma ubushamirane hagati yazo n'abaturanyi idahera bagwanira inkwi n'ibiribwa mu masambu. Ku bw'izo mpamvu ishyirahamwe SEMDO rikorera mu gisata cyo gukingira ibidukikije ritanguye kuronsa inkwi abageze mu zabukuru mu nkambi ya Nyarugusu no kubigisha uburyo bwo kubaka amashyiga akoresha inkwi zike mu ntumbero yo kugabanya abasohoka kujya gusenya inkwi. Ijwi rya Amerika ryasanze aho abageze mu zabukuru bariko bararonswa izo mfashanyo. Abatanze ikiganiro bashimira ishyirahamwe SEMDO kuri izo mfashanyo ritanguye kuronsa batama n'abatamakazi kubera inkwi ari kimwe mu bibazo bihambariye cyane impunzi.
Muri iyo myaka yose irenganye ntasubiye kuronka, nafashwe n'unkuyu nsanze ashenye akampaga kwinjana. Hageze nk'ubu muce naho natororo twatsi nyene tukabarishwa nshira ku muzi iko kuko baduha nubushaza bubangutse guteka twatwatsinde tuzenye tungana gucya nkabona burashushe nkarya.
Uyu munsi mbonye gitangaza ko nwe mbonye guko ngaho no muzi nwenda bahimiye mugo nuko bampaye agatwe agati kamwe tatwo marukwezi naye handi naho nahimye hanyimisigaye navyo nuko za kumara turondera nkimbabura nuko no cana kirekirisa
naho ndumwe mugabo nshana nyene nta misi rujyanze rucana ya ntirumarukwezi bo twongera huko inda ntijye ubusa ego inda ntije busa n'ukore turajya.
Mu bitsigira bitangwa n'ishyirahamwe SEMDO hafi y'abatama n'abatamakazi barenga 10,000 bazoza bararonswa inkwi buri kwezi mu nkambi ya Nyarugusu. Mu gushakisha umuti urama ku bibazo by'umutekano muke babarizwa mu mpunzi n'abaturanyi bazo cyane cyane iyo bahuriye inyuma y'inkambi. Iryo rya Amerika ryongeye rivugana na bamwe mu bana n'abuzukuru baje gufasha abasokuru n'abanyokuru babo kwikorera izo nkwi baronkejwe n'iryo shyirahamwe kubera aribo bagenewe igikorwa cyo gusenya. Aha batubariye sanganya bahura nazo iyo bagiye inyuma y'inkambi gusenya.
Nk'ubu twebwe kubera duvise atumuvise ari umutamakazi kugira ngo turonke inkwi twagenda mu ipoli, iyo ngiye ari gihe rero n'abaha iyo ndabasanzeyo ace sanga bari kumfata nabi n'inkoni nyinshi nyinshi bakansubiza inyuma nababaye nabaye nabi. Byo babyiza badufashije bakaduha nk'amagesi canke izindi mbabura dushobora gukoresha kugira ngo turabe ukuntu kwirindiza mpanuka zibera mu ipoli.
Twatorora naho nyene twazitora kungorane kuko ari kugenda ugasangura fashwe ugakubitwa canke ukagirirwa nabi.
Umusarukizi w'ishyirahamwe SEMDO bwana Makari Gamba mu kiganiro yaye ijwi rya Amerika yavuze yuko iryo shyirahamwe ritanguye uwo mugambi wo gutanga inkwi kubageze mu zabukuru mu ntumbero yo kubafasha nk'uko bigenewe kandi bazobandanya batanga izo nkwi buri kwezi mu kiringo cy'imyaka 2 nyuma yaho bazogenda bongera ibitegire ibyo baronswa
kuni ambazo wangeweza kutumia ndani ya wiki moja kwa sasa hivi zina
nuko dukeneye kubona yuko abageze mu zabukuru batagira kibazo cy'inkwi kandi murabona yuko hata n'inguvu bagira zo kujya gusenga. Dukeneye kubona yuko babayeho neza. Murazi yuko kujya inyuma y'inkambi ari kibazo gikomeye muri iyi minsi.
Natumia sana kuni na wanaingia msituni kukata magogo makubwa kwa ajili ya kupikia.
Inkwi ni kibazo gikomeye kandi gihambari impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe abaturanye n'inkambi badakeneye kubona uwujya gusenya mu matongo yabo. Uwo bafashe baramukubita cyane bigatera umutekano muke. Rimwe na rimwe hari n'abasangwa bapfiriye mu mashyamba. Hari n'ababurirwa irengero kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Rakoze Jim Joven kuri iyo nkuru. Tugarutse ku nkuru yerekeye icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris. Yaratanguye urugendo rwiwe rw'iminsi 9 ku mugabane wa Afrika. Yashitse mu gihugu cha Ghana ku munsi wa Mungu. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye ku ntumbero yarwo.
Icyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris yatanguye urugendo rwiwe rw'iminsi 9 ku mugabane wa Afrika. Yashitse mu gihugu cya Ghana ku munsi w'Imana. Mu majambo yiwe yagize ati:
What an honor it is to be here in Ghana and on the continent of Africa. Today begins a week-long journey.
Niteka rikomeye kuri jewe kuba ntanguriye urugendo rwanje rw'indwi muri Afrika ngaha muri Ghana ruzonshikana mu bihugu bya Tanzania na Zambia. Yabonanye kuwa mbere na Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo. Yamenyesheje ko mu byo baganiriye birimwo gutsimbataza demokrasi, ubutunzi n'umutekano. Ni mu gihe yashimiye Ghana ku ruhara yagize mu kugerageza gutorera inyishu ibibazo by'umutekano mu karere ka Sahel. Abagwanyi ba Leta ya Kiislamu n'umugwi Al-Qaeda babandanya gukora ibitero byahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu byabo muri ako karere. Kamala Harris yamenyesheje mu rugendo rwiwe ko igihugu ciwe kizohagana imiliyoni 100 y'amadolari hamwe n'ibindi bihugu 4 byo muri Afrika yo mu burengero azobagenewe kubifasha guhangana n'ibibazo by'umutekano. Harris yavuze ati:
On behalf of the president and our entire nation,
Perezida Biden nanje twaragaragaje ku buryo butomoye ko Amerika iri ikomeza gukorana hagati yayo n'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Turashimira kugene uriko uvyifatamwo mu kwishyura ku bijanye no kugene demokrasi iriko itera isubira inyuma mu karere ko muri Afrika yo mu burengero, kugira dufashe mu gikorwa cyo guhangana n'ibibazo bitegwa n'umutekano muke n'uruhagarara bitegwa n'imigwi y'intagondwa. Ndi niteka ryo gutangaza ko igihugu canje gitanze imiliyoni 100 y'amadolari agenewe gufasha ibihugu vya Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire na Togo. Yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa mbere ari kumwe na Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo. Ayo mafaranga yiyongeye ku miliyoni 139 y'amadolari y'imfashanyo Amerika ifise imigambi yo guha Ghana mu mwaka w'2024 nk'uko bitangazwa n'ibiro bya Vice Perezida Kamala Harris. Perezida Akufo-Addo yarerekanye ko atewe impungenge no kuba umurwi w'abacangero b'Abarusiya Wagner uri gukorera mu karere ko muri Afrika mu burengero. Ivyo bishobora gutuma umugabane wacu wa Afrika uba urubuga guguhangana hagati y'ibihugu by'ibihangange byo ku isi. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika yo mu burengero no mu karere ka Sahel bimaze igihe kitari gito bihanganye n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu byasinzikaje bikomeye abanyagihugu, byongera bituma abanyagihugu bashavurira bikomeye abategetsi b'ibihugu byabo mu byatumye haba kudeta mu bihugu bya Mali na Burkina Faso. Abitegereza ibintu babona ku rugendo rwa Kamala Harris ku mugabane wa Afrika ari kimenyetso ko Amerika iri kugerageza kwiyegereza umugabane wa Afrika mu gihe ibihugu by'ibihangange ku isi nk'Ubushinwa n'Uburusiya bibandanya gukomeza ingufu n'igihagararo cavyo kuri uwo mugabane. Kamala Harris avuga ati: Ku bwa Perezida Joe Biden na Amerika tuje tubazaniye indamutso kandi twizeye ko uru ari urugendo rukomeye rw'imigenderanire yo mu kiringo kirekire hagati y'abanyagihugu ba Amerika n'abo ku mugabane wa Afrika. Uretse Ghana, Kamala Harris azobandaniriza urugendo rwiwe mu bihugu vya Tanzania na Zambia. Azoba ari mu gihugu ca Tanzania avuye muri Ghana kuva ku itariki 29 gushika ku itariki 31 zo ku kwezi kwa gatatu. Azogendera ubwanyuma Zambia kuva ku itariki 31 yo ku kwezi kwa gatatu gushika ku itariki 1 y'ukwezi buca gutangura kwa kane. Urugendo rwa Kamala Harris ku mugabane wa Afrika rugenewe kubakira ku nama yahuje abategetsi ba Leta ya Amerika n'ab'ibihugu byo muri Afrika yabereye i Washington mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze, aho Perezida Joe Biden yatangaje ko Amerika yiyemeje gukorana na Afrika mu bijanye na kazoza kayo. Kazoza karangwa no kwiyongera kw'abanyagihugu ku mugabane wa Afrika, benshi muri bo bakiri bato n'amatungo ntangira ari munsi y'ubutaka bwa Afrika, byatumye ibindi bihugu bikomakomeye byo ku isi bihiganirwa kongereza ingufu n'igihagararo cavyo kuri uwo mugabane. Mu gihe urugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken aherutse kugira muri Ethiopia na Niger rwashimikiye ku bibazo by'umutekano muri ivyo bihugu vyompi, urugendo rw'icegera ca Perezida wa Amerika Kamala Harris rumujanye mu bihugu bihanganye n'ibibazo bikomeye vy'ubutunzi. Ubutunzi bwa Ghana bwigeze kuba bwifashe neza muri iki gihe buriko buca mu bihe bitoroshe mu bitari bwibonekeze mu kiringo c'imyaka itari mike. Ghana irikigerageza kuganira n'abifitiye amadeni ku kugene kuyariha vyotegekanywa gushasha. Ifaranga ry'igihugu ryarataye agaciro bikomeye cyane. Umushikiranganji w'ikigega wa Ghana Ken Ofori Atta aheruka vuba mu rugendo mu Bushinwa, aho yari ayoboye abajejwe ibiganiro n'abategetsi b'Ubushinwa ku kibazo c'amadeni Ghana ifitiye ico gihugu. Ofori Atta yamenyesheje ko ibiganiro yagiranye n'abategetsi b'Ubushinwa vyabaye ingirakamaro, akaba yerekanye icizere ku gihugu ciwe kizohumurizwa vuba cyane nabo gifitiye amadeni. Ghana irakeneye uko guhumurizwa kugira ishobore kuronka imfashanyo y'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI. Ivyo ku rugendo rwa Kamala Harris ruzogira ico rufasha kuri ico kibazo ntibitomoye. Godfred Alufa Bobkin yigisha ibijanye n'amafaranga kuri kaminuza ya Ghana University of Ghana ntiyibaza ku rugendo rwiwe hari icyo ruzofasha buno nyene byerekeye korohereza ibibazo byo gutunza Ghana ihanganye navyo ivyo ntahavuga ku rugendo rwa Kamala Harris rukomeye cyane kuri Ghana kubera rukomeza kurushiriza mu gushikana ku rundi rugero imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryasubiyemo abategetsi bakomeye ba Amerika bavuga ko Kamala Harris azoganira ku buryo bwiza amakungu yotorera inyishi bibazo by'amadeni ibihugu bya Ghana na Zambia bihanganye navyo mu rugendo rwiwe muri ivyo bihugu byombi
urakoze Fideni ngabo kuri iyo nkuru bamwe mu barundi baba mu bihugu byo mu mahanga no kuvuga ba diaspora baherutse gushinga umugambi wo gufasha abarundi mu burimyi kugira bazohore bimbura byinshi kandi mu gihe gito batarinze kuvunika cyane abo barundi bafise umugambi wo kugura no kurungika mu Burundi ama mashini mato mato yo kurima azokorohereza abarimyi mu gikorwa cabo babiri muri bo ni Oscar Nibigira aba muri leta ya Kentucky muri leta zunze ubumwe za Amerika na Deo bari bwegure aba mugihugu cha Tanzania bavuganye na mugenzi wacu Frederick Nkundikije Deo bwegure hatangura avuga aho ico cyumviro cavuye
iki cyumviro natangiye murabona uburundi bwacu nyene bumeze kuva imyaka narindi turi mishisuka hanyuma murabona topografi y'igihugu cyacu nyene imeze ariko uravye n'ukuri imisozi yacu irahanamye cyane kiretse hamwe hamwe mu buyaya nko muri mu kiracyarusizi cyane hariya useuko muri za makamba n'ahandi hanyuma rero twitegereza kwegwe nka diaspora turavuga tuti imyaka yose twaricaye erega ugatuti bama batwakira mu gihugu natwe tugegena tocho dutwaye bega twofashiki eho rero indongozi za diaspora zavuga ziti mbo zabona ubunyegeri bwinshi ntibwimba reka dufashe abantu bakeyi bagire komisiyo bagende batwigire imigambi twoshobora kujana mu gihugu yoshobora gufasha iterambere ry'igihugu hanyuma kuri kumwe muri komisiyo zije basinze ko ndayirongora ariko kurongora ntacyo bivuze igikuru nuko twicarana hamwe twese tugahanahana ibyibubiro hanyuma turavugana muri komisiyo tuti ibyo dutegura byose ntitwibagire ca civugo mukuru w'igihugu yashikiriza ati umurundi wese aronge ico afungura kandi agire n'amafaranga mu mufuko ama turiyumvira tuti mbega none hajya mu Burundi ni gihe kibereye murabona isuka twayanye ko ntiturigera tuyivako bamwe bati tuzana amatracteur baragira amapura n'amakontre amatraktere baravuga bati traktere ni nziza urashaka kuyirimisha hajya mu kiyaya mugabo abarimi benshi bari mu misozi niho rero turi kumwe n'umutama Oscaria nawe yari turi kumwe muri komisiyo yavuga ati jewe narabonye ikintu ahantu narabonye hariya muri Kamerune barakoresha amamashine yitwa amamotokiritere bati none iki cyumviro mukibona gute jewe rero atanuwa mpumuye amaso kubera yuko kutanzwe ifite information zitari nkeyi kukuntu motokritere zikora ndazi nko mu gihugu cya Japan ko muri Japan baproduza umuceri mwinshi cyane ku misozi kuko murazi ko Japan ari ire kandi ni iri ikozwe ikozwe n'amashe n'amabuye menshi cyane ariko muri Japan ni igihugu kimwe cyashoboye kuva kera cyane harahize nk'imyaka yo bashika nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri batanguye kugira ibyo bita ama etan ku misozi yo gushobora kuvomera
mushyanteje mwavuze yo gukoresha za tracteur ka notre tumashire duto duto ubudasa hagati izo nubuhe
hari ubudasa bunini cyane ubudasa nuko tracteur urabona kwingana nini ya dabori radimbye si umurundi wese ashobora kugura tracteur hanyuma tracteur ntushobora kuyirimisha hose tracteur irarima ahantu mu kiyaya kandi karima amahekitari menshi cyane ku munsi ariko tracteur urabye igihugu cyacu ko kimeze ntushobora kuyijyana nk'ahajya imboza murabona benshi i Bujumbura murahazi hari n'ibyo musozi witwa Mboza cyangwa urabye ibyo misozi y'i Bujumbura yose cyangwa ukagenda nko muri side y'igihugu ntushobora kujyana tracteur kuri inanzegwe ariko urazi ko kuri inanzegwe hari abantu bahaba kandi barima barimo ibigori barimo ibiharage
egome ibyo bibazo byose turabigaruka ko mushya na Hedeo ariko nagomba n'umushya na Oscar niragira nawe atubwire ukuntu yasumye ubwo bumenyi mu gihugu cya Kamerune
jewe nagiye ndaraba mpuna batutembereza mu mavirage mu bigwati ahantu hari hafe horiyeti meze nk'i Burundi nkabona ingene abantu biyorganiza mu tugwi mu tugroup hama baba bakagura amamashini hama bakagenda bakarimira umuntu muri bizafite parcelle ntoya afite nk'indi sector bakarima ngo bakariha amafaranga makeya kujya barundi biyorganiza bakarimisha abandi ariko bobo barimisha abandi barimisha imashini kandi nkabona by'ukuri barima neza mu buryo bugarutse kandi umwimbu ukaba mwinshi cyane rwose navuga ati ikore kibi bitoba muri so icyo gihe hari muri 2010 yakoncadiragira ejo bundi rero mbu nciye mu Burundi ya ntameza ane yarahera franchement nagiye ntembera mu Burundi mbona nari ndabizi ko uko bigiye bitahinduka cyane ariko nabonye abakenyezi abasaza abakecu bavuye ku basisuka ku rutugu bavuye kurima harimo saa cyenda bavuye mu gatondo mbivuga ati eske nta kuntu icyumiro cyarankubise ku mutima nongera ribuka ibyo nabonye aho muri icyo gihe twako twagiye ubushakashatsi muri Kameruni hama nsaba ati kuki Burundi ko ziko Burundi 90% batunzwe n'uburimyi kuki abantu batozana zibashyira ntoya kugira zorohereze cyane
icyumviro cyiza
nicyo cyumviro cyaje nuko cyane
icyumviro cyiza imbere yuko ndabarekura kugira tuje ku banywanyi bacu bafite ibibazo nashaka mu kanya gato uyu nyene Oscar Niragira mutubwire abagize iyo commission benshi abari muri yo n'abarundi aba muri diaspora nkuko twabivuze bari mu bihugu bibiri
bari mu bihugu byose ngira doyo yo basaba kujya icyo kibazo ko bari muri Amerika bari Buraya bari Canada bari Australia bari muri Afrika bari everywhere
ni byiza cyane rwose reka rero duhe ijambo umwe mu banywanyi yari ufise ikibazo tubibutse inshuti mwese komunika muri abandi banyakumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Andre irakoze muraho
egome ndabumva mwiwe amahoro
mwiriwe neza muhihe
ndi Maputo Mozambique
Maputo ikibazo icyumviro tugakwijambo
egome murakoze bo hanini ati n'ikibazo nagomba gushimira abatumire biyumvira umugambi wo kurima mu gihugu cy'u Burundi kuko nkaje mfata uburimyi bw'ubutunzi bwa mbere iwacu muri Afurika kuko iyo umuntu arimye arimbura hanyuma akabaho naho atafite akandi kazi ariko ni nk'icyumviro nagomba guterera sindabarambira iwacu abo bantu bafite ijwi rishika kure bari bakwiye kudufasha bakadufasha cyane bagashikana iki cyumviro ku bakijejwe ndumva ko bazana imashine zirima zishobora kurima ariho hose ni ku misozi ahubwo barondera ukuntu hohindurwa politiki yo kubaka mu biyaya ahubwo abantu bubake ku misozi kuko akubaka umuntu arashobora kubaka ahariho hose mu gihe afise uburyo mugabo kurima ahariho hose arigihe musanga bidashoboka ku bantu b'iwacu hariho abantu bari kubaka cyane rwose aho kurima hakugenda kubaka ahantu hatarimwa kugira ngo rero nshobore kwimbura niyo ndoto y'abatumire ishike aho bifuza aho Burundi wese yashobora kuronka ibyo afungura bagabanye kubaka aharimwa kuko hari imisozi nyinshi mu Burundi Barundi atabushoboza kuba kwirima ugabo kubaka bikaba byoshoboka nkanje nashoboye gushikana icyo cyumviro cyanjye imbere numva byoshimisha cyane icyumviro ni uko hamwe n'ubwo buhinga bazanye bwo kurima ni byiza cyane numva ari ikintu cyo gushyigikira ariko hahindurwe uburyo abantu bariko bubakamo ibirwati biriko byubakwa cyane aho abarundi bahora barima kandi abo barundi atanga ubushobozi bafite bwo kurima ku misozi murakoze
murakoze Andre irakoze icyumviro mushikirije ni icyumviro reka tugihaba tumile bacu ariko ndazi ko nabari kwa rumbiriza ni radio ijwi ry'Amerika bose bagiteza amatwi iduga ku ijambo mushiga ntahe Oscar niragira ku kibazo washikirije avuga ko ahubwo nyabuna na politike yohinduka bakareka kurima kubiya muyaya bakarima ku misozi kuko kurima ku misozi n'ibyo bakubaka ku misozi akubaka muyaya abanyagihugu basanzwe bari
ehko jewe umuntu uyumva makuru imigambi mu Burundi bari ko ari umbira isaniyo kubaka muri hotel no kubaka kugira ngo batatwara isindimwa nyinshi hama isindimwa gusa bumenye uko isindimwa amatraktira ashaka uko ko amashini aremereye nawo ni byiza ni ari mahanini ariko tuvugane ukuru ibiyaya nibike cyane gusa mu Burundi kandi ibyo ndiza uko ibyaje kuvuga n'ubyo gushikirwa n'ukuri ako kandi jewe ibujumbura harahinze nabonye harahinze madiyaka rimwe mu bitatu muri Burundi ariko ibujumbura harahinze mbona benshi batanga kuwa kari ya ruguru za buhonga buya misozi so ni byiza byazo kubidobana ya gucyo icyo dushaka kumenyesha gusa nuko izo mashini kiza cyazo izo ntoya nuko no kumisozi zirarima hari icyo bita amaterase bumbare singine babwira hajya umusozi babucoga ku buryo haba utuntu amaterase ugasanga harateze na erosion nkukura ntigire so izo bashize zirajya zigashobora kurima so n'uburyo no mu Buyapani deo yababwiye uko n'imisozi myinshi bararima so icyo cyumvira vuze ni cyiza ndagishikiye ndizera uko ndabikari yuzira kubaka mu baje ama hotel kandi no kugabanya kubaka mu isi ndimwa ibyo ndumva
namwe deo bari bwegure ku ico cyumvira cha Audrey irakoze mukanya
gato murakoze cyane abagize ikibazo cyumvikana cyane kuko nkuko turiko turazana izi mashine nibyo turazizana mugabe izi mashine umuntu avugishije ukuri productivity yazo hariya ku misozi ugereranije no mu kiyaya niho himbuka cyane gusumbya hariya ku misozi hari ibituma igituma nuko mu kiyaya hari isi bita ndozwe mu gifaransa bavuga terre arrivionnaire ni kuvuga yuko igati yose y'inkukuri kugwa hariya ku misozi iza mu kiyaya bishobotse rero kijya kiyaya tukakireka tukagenda kuba kajya ku misozi nk'uko uyo muntu yatanze icyumviro byo babyiza cyane ariko ntibisigura yuko ntajya ku misozi tutazoharima murabizi yuko mu Burundi ararima inzu mugabo akagira no munsi y'urugo harimo igitoka harimo iki ashobaye kuharimisha imashini naho nyine hazoguma hunguka hazoguma himbuka kandi azokwimbura byinshi cyane jewe nashaka ndababere yuko bujya igihugu cy'u Burundi n'ubwo ari gitoyi dukoresheje isi yacu tukayikoresha neza mu Burundi twoba ikigega kigaburira n'ibindi bihugu kigaburira na Congo kigaburira n'ahandi nibyo tugaruka ku icyacyumviro cy'umukuru w'igihugu ati umuntu afungure aronke n'amafaranga ayo mafaranga rero turigize uburimyi neza abantu bazofungura neza kandi bazoshobora kugurisha umusozi karabagurishe hanze na nyakubaho mbere aho uratanga karoro ku bintu yimbura arabishobora hanze kandi amafaranga akaboneka rero twifuza yuko n'umurundi uwo ari we wese ahari hose ashobora karima kurima akimbura kandi n'amafaranga akaboneka murakoze cyane icyo cyumvira
murakoze
rakoze mugenzi wacu Frederic Mundikije kuri ico kiganiro teremishije n'abarundi baba mu mahanga ariko aragerageza gufasha igihugu cyabo cy'amavukiro tuko turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha reka tubabwire ingingo nkuru nkuru zamwe mu makuru twabashikirije hari muri Ghana icegera cha president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uno munsi wa kabiri yatangaje gihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika ahari mu rugendo muri Ghana mu gihe mu gihugu cha Kenya imyerekano yo kwiyamiriza leta irabandanya ku mugwa mukuru Nairobi kundwi igira kabiri twabye kandi ko ishirahamwe riharanira gateka ka muntu ku isi Amnesty International ryatangaje ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byirengagiza ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mu buseruko bwo hagati y'isi aho naho ni turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye mwari muri kumwe nawe ya nitanga ishaka ndashimiye Nadia tayamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutsa kuja ku rubuga rwacu rwa internet adresse ni wezi3@radioyacu.va.com kuyandi makuru n'ibiganiro mwari muri kumwe na Oriane nitanga ishaka ndabashimiye.